ya Amerika. Ya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Orion Mitangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Masaha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese Tutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
Murakoze Oriane mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio ijwi rya Amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Misiri ahakozwe ibitero by'indege muri Libya kuri uyu wa gatanu igihugu cha Misiri cyakoze ibitero by'indege muri Libya kuri uyu wa gatanu ibyo bitero byabereye ahari imirindiro by'abagwanyi ba Kiislamu aho muri Libya bihitana abatari bake ni bitero byabaye mu ntumbero yo kwihora ubwicanyi bwakozwe ku bakristo b'abakopte kuri uyu wa gatanu President Abdel Fattah el-Sisi yatangarije kuri televiziyo icyo gikorwa cyo kwihora inyuma yaho abo bagabo baje bitwikiriye mu maso bagera bategera imodoka yo mu bwoko bwa bisi abategetsi ba Misiri bamenyesha ko abantu bashika kuri 28 baguye muri ico gitero president RCC yatangaje ko Misiri itazohengeshanya gutera ibirindiro by'abiyahuzi aho bizo wabiri hose abategetsi mu mihingo itandukanye bateye ivyatsi ico gitero cabereye mu Misiri kuri wa gatanu President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ubwicanyi bwakorewe abakristo b'abakopte muri Misiri bubabaje cyane. Inama y'umutekano ya ONU nayo nyene yateye ibyatsi cyo gitero mu kuvuga ko arakabikabishe kandi ko ari ubukozi bw'ikibi. Abantu indwi barapfuye mu ijoro ryo ku wa gatatu rishiri ryo ku wa kane bahitanywe n'impome zasenyutse bitewe n'imvura y'isegenya yaguye mu gisagara cya Abidjan ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Yivyatangajwe n'abajejwe gutabara impanuka imvura y'isegenya yaguye kuva ku munsi wa gatatu yatumye haba umwuzure ibintu bitari bike birahonenekarira mu bice bitari bike bibamwe abanyagihugu mu gisagara cya Abidjan abatari bake bakaba bakuwe mu mazu yabo mwamenya ko imvura y'isegenya ihitana katari gake abanyagihugu aho muri mu gisagara cya Abidjan Mu mwaka w'2016 abantu 16 barapfuye bahitanywe n'imvura naye mu mwaka w'2014 abashika kujyana na 39 barahitanywe n'umwuzure uturutse ku mvura y'isegenya Abategetsi muri Sudani y'Umanuko bararekuye umumenyeshamakuru kuri uyu wa kane yari yatawe mu mvuto kuva itariki 22 z'ukwezi k'umunani mu 2014 Georges Livio yakorera iradiyo Miraya FM isanzwe ifashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari yafashwe n'abajejwe umutekano apfungirwa mu kibanza kitamenyekanye ishyirahamwe ONU ntaco ryatangaje kubijyanye n'irekugwa ry'uwo mumenyeshamakuru naho ryashishikaye gusaba ko arekugwa we na bagenzi we babiri bafashwe nabo nyene mu 2014 amashyirahamwe y'abaharanira gato y'akazi na muntu atari make yarasabye President Salva Kiir gufasha kugira Livio arekugwe Georges Livio yatangaje ko atigeze amenyeshwa igituma yatawe mu mvuto yamara ko yumvise bivugwa ko leta iyo bayamuhoye gukorana na Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu umugujejwe gukingira amenyesha makuru uvuga ko abamenyesha makuru bashika kuri 5 bamaze kwicwa kuva Sudani y'Umanuko yikukiye mu 2011 Munama yahuje abanywanyi b'umugwi G7 uhurikiyemwo ibihugu bya rutura yabereye mu gisagara cya Sicily mu Butaliyano kuri uyu wa gatanu ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere cyabaye kimwe mu bibazo byateye impari zikomeye mu bari muri iyo nama yamara President Donald Trump wa Amerika no hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May bemanze ko atampari zabaye kandi ko ikiganiro Icyo kiganiro cyagenze neza. Abategetsi ba Amerika batangaje ko President Trump azorindira ko inama ihera kugira ashobore gufata ingingo kubijyanye n'icyo kibazo. Ni mu gihe yari kariyamamaza yaneguye cyane ayo masezerano. Umugwi G7 umaze imyaka irenga 10 ukorana uremeza ko ikirere kibangamiwe cyane. Jean-Claude Juncker, umukuru w'umugwi w'ibihugu bya Buraya, yatangaje ko bizera ko amasezerano y'i Paris ku bijyanye n'ihendagurika ry'ikirere ategerezwa gushyirwa mu ngiro yose. Mwamenya ko ibihugu bihurikiye muri G7 ari Amerika, Canada, Ufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani hamwe n'Ubwongereza. Igihugu cy'Uburusiya kikaba cyarakuwemwo muri mu 2014 gisabwa kubahiriza amasezerano ya Minsk ku bijyanye na Ukraine kugira cemeregwe gusubira kwinjira muri uwo murwe. Umuririmbyi Ariana Grande w'Umunyamerika kazi yatangaje ko atekanya gusubira mu gisagara cya Manchester mu Bwongereza mu ntumbero yo gutunganya igiteramo cyo kwegeranya amafaranga yo gufasha imiryango y'abantu 2022 baguye mu gitero cyabereye aho yari kakorera igiteramo mu ntango z'indwi. Ivyo Ariana bitangarije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, yamara nta tariki y'ico giteramo yamenyesheje. Yavuze ko inyishu y'ico gitero ari uko abantu boshira hamwe bagafashanya, bagakundana gusumba uko bahora kandi bakaba abanyabuntu. Ariana yavuze kandi ko azotanga makuru y'uburyo ico giteramo cyagenze amaze kuboneka. Atekanya kubandanya ibiteramo vyiwe mu bihugu vya Buraya mu kwezi kuza, ahazogendera Ufaransa, ibihugu vya Portugal, Espagne hamwe n'Ubutaliyano. Abategetsi mu Bwongereza baramaze gufata abantu 8 bagirwa kuba bafise uruhara muri ico gitero, harimo umuvukanyi wa Abedi asanzwe aba mu gihugu ca Libya.
Nimwe mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabara mukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro byijwe rya Amerika. Ikoreshwa ribere ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ngwara zifatira mu bihimba byirondoka. Igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako byafashije abantu bashika miliyoni 50 bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye, nk'uko igisata cya ONU kijejwe kugwanya sida ONU sida kibimenyesha. Amashirahamwe atandukanye arashira ingufu mu ikoreshwa ribere ry'agakingirizo. Atwovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranigwa. Ikindi ni uko tuba dufise akamoto keza, ivyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bipfuza kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko Onisida ibandanye ibimenyesha. Amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha, ivyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu cita irondoka rijanye n'amagara meza PPF. Ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka. Abantu bagera ku miliyoni 2 bagwiriyemo imiyabaga baranduye umugera wa sida, nk'uko igisata ca ONU kijejwe kugwanya sida ONU sida cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mwaka wa 2013. Vyongeye riratuma abantu bagera ku bice 80% bageramirwa no kwandura sida, nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi si wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Uri kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kwikoreshwa ribere ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
bwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri
hanya mu gihe ubonye ishimye ko ukoresha gakingirizo ukakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugira washigara no guca mu gyaho
ubujyo bwo gukoresha buriho ni kuba agashikingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe uca ko mugakoresha
ubanza kubukazi ubona ushobora kwikingira mu gihe washize kwesha gakingirizo utakazi
bakaraba ko kandi bwa koko ari bwiza hamukaraba ko kabitse neza kamavuta atahezemo hamukakugurura koresheje intoka pana menye cyangwa guhembere biki gatabura umbavare ahantu hameze nk'utwinyukatira ko kambara nyene waravyo kameze neza kari muri sense yako
hageze gukoresha ukindi bintu byo guhamuka ukitonda ukambara neza ukabantu benshi batabwa n'ibishobisho byinshi ugasanga yagacuritse kwera iyo ushaho gashya ko wagacuritse aho re naho nyine umvuga gashanga ntibikunda
umuntu mbere yo gukoresha neza gakingirizo umuntu yo kwirinda kugira igihaba guco guhuza ibitsina ivyo bifasha kutakibagira vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure n'isanganya ryo gutoboka nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha gakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagenda ndana mu ngodo ukakicarako nibindi nkuko amashirahamwe nka OMS UNFPA UNICEF abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo tega matwi inkuru mugenzanje Ala Eve Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntiritahugwa neza mu bato n'abisumbuye imvo n'ubumenyi buke bafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu gwaruka bwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi yuko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni Cedric Shimirimana afise imyaka 19 aba muri komine Musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko abakambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga atari ipimisha umugera wa sida afise amakenga menshi kubijanye n'amagara yiwe ugwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira ingwara zinyuranye Jean-Louis Marie Rukundo ratuyagira
mbajewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane ugwaruka duhura n'ibintu byinshi bitandukanye hari gihe umushobora gukundana n'umukobwa ugasanga karakeneye tugashikare mu bihe sanga bitatworoheza ugasanga turahuje n'ibitsina
ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubukingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi ico baye ciza nuko uwifuza kugakoresha yo kwitaho kugasuzuma kugakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nk'itariki kazotera ko igihe be n'ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kubw'ivyo kandi umuntu yo kwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo RNG plus y'ugwaruka rugendana umugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje Dorine Dusabe aratubwira uko abigenza
yenda shora kugatabura nkamwereka no kamwambika ndashora kukamwambika ndamwereka ingene bakamba yo umunsi nakambise umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha gafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha gafuko
ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba Sandrine Nduwayezu aba muri zone Kamenge ayagako igihe cyose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gucyo akanashobora kwandura umugira wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi yo gucakoresha ubukingirizo bubiri icyarimwe kandi ubuvuzi butavyemera kubwivyo imyabaga yabigeme ibonako abahungu aribo bo kwigishwa by'umwihariko ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Twumvirize Beatrice Ndimurukundo aba muri zone Kinama quartier Bubanza.
Ntibagomba kuvyishira makenshi usanga arakambara ugasanga hajya siga ku mutwe arahahejeje hose ariho umuntu atahemera bigaca bituma gaca gacika.
Abahungu bo barakwinyigisho rero
barakwinyigisho nabenshi bashaka kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuhe gukoresha agakingirizo kabo kuburyo umuhungu yase kwambara cyahambara umukobwa.
Ariko rero ugwaruka rutari ruke ruridoga ko ubukingirizo rutaburonka vyoroshe. Insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nkuko Fabrice Nkurunziza afite imyaka 24 atuyagira. Ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijeje kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka cifatanije na UNFPA igisata cha ONU citaho igwirirana ry'abantu kwisi gikorera mu Burundi mu gutanguza isekeza gyiswe condomize rifisi hangiro ryo kwigisha no kujijura abato nabisumbuye uburyo nyabwo bwo gukoresha gakingirizo. Uwo mugambi utangujwe ubwa mbere mu Burundi ugamije kugwanya ikiza sida beno kugabanya ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka no gukinga ko abigeme babandanye batwara imbanyi batifuje. Uburyo bwa gakingirizo buzoba ngira kamaro kandi mu gutuza ingwara zose zifatira mu bihimba vyirondoka. Umupfasoni Suzanne Mandonge arongoye igisata UNFPA mu Burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza gyiswe condomize byugururiwe mu gisagara cha Bujumbura.
A travers l'organisation de cette campagne
biciye mu nteguro y'irihimiriza UNFPA ifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhanyanganda sida ishatse guterera gacumu kubumwe mu kurandurana n'imizi ibyo biza no guhimiriza kwikoreshwa ry'agakingirizo nk'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba by'irondoka byongeye kandi nk'uburyo ushobora gufasha gutandukanya imbyaro kububatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitipfuzwa kugwaruka
ko moyen permettant d'espacer les naissances pour les couples et de lutter contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles.
Ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Tunenge dutoga ubukingirizo ni ntandaro y'ugutandukoresha bibereye. Amakuru dukura mu gihugu cy'u Buganda nuko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari. Imvo bashira imbere nuko ari butoyi ugereranije n'igihimba cy'irondoka cabo. Naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpunzamakungu. Kubw'ivyo ishiramwe UNFPA rihamagarira amareta kwamana ntajya kurikirana ko ubukingirizo bukogwa wabwisunza ayo mategeko kugira ntiyabe ugwitwazo bwo kutabukoresha. Ibura ry'ibiyago ku ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo n'indi ntandaro y'ukutagakoresha. Umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika aremeza ko atako akoresha kubw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza bimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Alphonse Nkunzimana ndabaramukije
amahoro
muri ko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha gakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko bavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye na gakingirizo ntimubona yuko inyigisho muri ko muratanga zizohava zigenda uko nyene.
Ego nivyo tutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabe burya n'abakuze birabaraba nviza ko tuvyo muri ivyo kuko urasanga nk'umwana w'umukobwa agiye mu vyatazi gacho sanga handura ingwara bubahuke babiyagire abana kurabo bidashoboye kwihangana nuko tugenda turabibona mu yimisi babereke ko ari agakingirizo gafasha no mukwirinda izo ngwara zanukira bice bimba byirondoka cyane cyane kiza cyasi
mwibanze cyane cyane mu kwigisha ugaruka rw'ibujumbura tovuga yuko urundi gwaruka go mu ntara zo gati mu gihugu bo badakene kumenyigisho zijana agakingirizo.
Ivyigwa vyagiye birakogwa byarerekanye ko vyukuri umugira wa sidugwiriye mu bisagara rero duhereye mu gisagara cha Bujumbura tutirifuza kuzogira iryo sekeza kwikwirakwiza mu gihugu cyose
murabona ko ari gikorwa kizoborohera
bizokoroha tubikorana n'amashyirahamwe y'ugwaruka tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga ugwaruka rero rwiza rukadufasha twita Club Stop Sida ari mu mashuri yisumbuye ajya amasantre je nakwiragiye mu makomine bajye niho heda tugacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko byukuri mu kigihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijanye n'ironda kajanye n'amagara meza
ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo gwarukanye ne gumviriza cyane inyigisho bahabwa n'abayarongoye ntimubona ko ari kibazo kindi cyiyongere
cyo ni kibazo tugenda turabyumva bukebuke kuko umuntu arinza afu mutima ntiyo fafa n'umubiri ingingo yo gukoresha gakingirizo n'ubushaka gukoresha yifata yari nzerere yiyumvira gukoresha gakingirizo urumva ko ari biba byamugoye nagakoresha neza aho ho basi
ndabakenguruki
murakoze cyane
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mukumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka kuneza amagara yarwo karirimbwe na Natasha bariko baratwumviriza ku kiganiro ari kira cirwi rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida gwaruka ntimurambigwe guma hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Bega ni biye bintu bikuru bikuru umuntu ategezwa kuraba kugapfuka kugira agakoresha yumve ko ari sire kwatangorana n'imwe yohavagira.
Ubwa mbere ni kuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye. Hama agakingirizo karafise uburyo ukuntu umuntu akugurura ukamenya ukuntu kugurura kugira iyo uri kurakugurura ntuhave ugatabura. Ukaraba amatariki ryari gategezwa gukoresha kuko karafise kiringo. Hama rero umuntu ivyo byasabonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora koresha
mbaza ndakwishura
yego nibyo ko burakoresha ubukengeretse none ko wumva bo babwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ngwara
umuntu yo hava akandurira ku bibindi ko abayagakoresheje nabi canke yakambaye nabi mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu biba birondoka
mbaza ndakwishura
bivako kinyene kubera nyene ababunini nabutonye hari cyo busumba yanyene
muradi yuko igihimba cirondoka cabashinga ntahe gitandukanye cyane cyane iyo arika agirarangura amabanga mpuza bitina mu gukora tredukingirizo hari abavyisunze cyo gituma usanga ari udufuko umuntu akoresha bijanye nuko igihimba cirondoka kimeze yagirarangura amabanga mpuza bitina si kuvuga ngo ni pirate oya
uramenya neza ngorane bitera ushobora gusanga
Ruka turashishikara n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kuba insiguro z'ibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubi akabushiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze mu mukobwa none
ubwa mbere ico kumenya nuko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntacho wifasha kandi uwo muntu ubwa mbere byashobora kumutuma nibyo agira kore atabikora neza ni byiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara kandi
mbaza ndakwishura
umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cyayuko kadatobotse
kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuza bitina abonye agakuye ko kajojota yabonye ko ibyo bintu byamushikiye yo kwirikira kwa muganga kugira bamufashe akibibona
mbaza ndakwishura
Ajya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo ntacho yica ahubwo arafasha cyane gose kugira kajya gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe ufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ari karakora aranguka neza.
Ikiganiro nikira cijwi ya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko ukingirizo bwanyu ibutandukanye kandi nibicira tari bimwe harakijana haraka 500 haragihumbi no kugira kuri 2500 ayiva kuki kandi ukoreye igikorwa kimwe
nivyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye muradi yuko abantu basaba byinshi harabavuga bati ndashaka akamoto ko ndashaka gafisi imara rimeze ukunda abadukoresha nibo bafise ico bipfuza kugira bashike ku buryo he bashaka gushikako ivyo byose gana birongeretswa kugira gashobore kunezereza ubugakeneye nivyo bituma agakingirizo amahera aduga
mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri sibibi
uya sivyiza na gatoyi kuko agakingirizo nkuko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategeza kugakura akambara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe
ze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka Natasha gahano rugwaruka kwikebuka kuneza amagara yarwo duinjamba abanywanyi bacu nitwa Eric mbamunara cibitoke je wa maso yanje aguma tukuye imisi yose akababaza ico bivako mugangani tamunyana twishurira uyu munyo wanyi
Eric iva kuri vyinshi mbega uwo buryama neza mwijoro amasaha akwiriye umunane canke 10 y'umuntu kugira mubiri we wiyubake yabo ubibona biguma biza ku maso yawe ukwirikira ku muganga wa maso kugira gusuzume aheza kuvure neza
Shimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahi yabagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukigira sinda bibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu aba hadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yumvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi k'intanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyabyumvise
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri 76 20 37 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho butaha
Se turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira